Iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19.22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 i Kigali na FM 93.3 i Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 i Kisoro. Mwiriwe nshuti zacu, muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amasezerano ajejwe koroheza uruja n'uruza tantambamyi rw'ibidandazwa ku mugabane wa Afrika, African Continental Free Trade Area, AFCFTA mu mfunyapfunyo mu Cyongereza, yatewe ko igikomo ku itariki 21 y'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2018 Kigali mu Rwanda, yamara yagiye mu bikorwa ku itariki 30 y'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'2019. Amasezerano yaragenewe gukomeza ubudandaji ku mugabane wa Afrika mu gushyiraho isoko rusange ry'abantu bagera ku muri yaridi n'imiliyoni 300 kuri uyu mugabane, hamwe no gutuma inyungu ivuye muri ubwo budandaji yongera ku rugero rw'imiliyaridi 450 y'amadolari ku mwaka mu mwaka w'2035. Yamara imyaka 6 inyuma yaho, ibihugu 47 ku bihugu 54 byo ku mugabane wa Afrika byateye igikumu kuri ayo masezerano n'ibyo bimaze kwemeza kuyashyira mu bikorwa. Gukuru hama tagisi kurugero rw'ibice 90% ku bidandazwa ibihugu byo ku mugabane wa Afrika bihingura ntivyitezwe imbere y'umwaka w'2034. Naho abitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko hari akarusho amasezerano agenewe korohereza uruja n'uruza tantambamye rw'ibidandazwa ameze kwerekana, bavuga ko impinga ikiri ndende kubera inzitizi zitajanye n'amategeko ku budandaji hamwe n'amatagisi ni bihugu bitangisha ku bidandazwa bihingura bibandanya kuba intambamyi ku bucuruzi hagati y'ibihugu by'umugabane wa Afrika. Ni mu gihe ibihugu bya Afrika bihinguye n'iyo bihinguye ibyo bidandazwa, uburyo bwo kubitwara ubandanya kuba ingora bahizi kubera udahagije. Hari n'ikibazo cyo gusumbana ku bijanye n'iterambere hagati y'ibihugu bigize umugabane wa Afrika. Mu kiganiro muri Isanga twatumiye Pierre Clavence Ngiyumva, umuhinga muri politique ari Bujumbura mu Burundi, arakurikirana n'ibibazo bijanye n'ubutunzi n'iterambere ku mugabane wa Afrika. Aratubwira izo byarahindutse kuva amasezerano ajejwe korohereza ubudandaji ku mugabane wa Afrika agiye mu ngiro. Mutumire ndakuramukije.
Ndabaye wiriwe yahiyo iwanyu racyari kare yari mwaramutse.
Yego. Witegereze aya masezerano yari itwezwe ko byinshi cyane ku mugabane wa Afrika janye n'isoko rusange uruja n'uruza tantambamye rw'ibidandazwa, imyaka ikaba igomba ishyika kuri 6 ayo masezerano agiye mu bikorwa. Ku bwanyu muri make mubona akarusho yoba amaze kuzanira abanyafrika ku bijanye n'ubudandaji n'iterambere ko barakara?
Murakoze cyane. Mbanje byabe na mbere kuvuga ko aya masezerano ari amasezerano meza cyane y'ugufasha ko ibihugu muri rusange bigiranira imigenderanire mu by'ubutunzi, hanyuma bakumvikana kuri bimwe bimwe bokorera ko. Ariko nashaka nani kubabwira yuko aya masezerano mbere yaje yogera yandi yarahasanzwe, hariho muri Afurika mu yabyiruka bavuga Nepal igihe kimwe, New Partnership for Development yarakozwe cyane ari igihugu mbere kibanyi bagize uruhara rukomeye hamwe na Senegal muri Afrika y'Uburengerazuba ariko rero na Afrika y'Epfo mugabo icyo nababwira nuko ayo masezerano yose musanzwe hari ibintu ashyira imbere yashyira imbere mu byerekeye imigenderanire ni ukuvuga kumvikana ingene bimwe bimwe mu bidandazwa bikoreshwa bikorerwa cyangwa bihingurirwa muri Afurika byoshobora gushyikira ku isoko ry'ibindi bihugu ata nta mbamizi birebire zigiyeho ndababwira ko hariho n'ayandi masezerano mbere tuje muri aka karere kacu hafi muri EAC ibijyanye n'isoko rusange nk'akarorero harimo byinshi ubu bakuyeho nk'amatagisi kubivuga yuko nk'ubu ushobora kurihira kimwe hariya aho byaciye mu kivuko cy'i Dar es Salaam ugasubira kandi kubirihira bigeze nko mu Burundi aho no mu bindi bihugu byose nicyo kimwe hariyo amasezerano amaze gushikura rero navuga ko ayo masezerano yandi aya tuko turavuga ubu yo mbere ku mugabane wose wa Afurika yari yaraje yaje cyo kimwe na kujya i Buraya cyangwa muri Amerika kubona hari amashyirahamwe n'ayandi masezerano amwe amwe ahuza mbere ku rwego rwa kontina zose aba Amerika cyangwa u Buraya rero na Afurika yari intambwe nziza ndabwira tubaza kuvuga bimwe bimwe ku byo bakunze gushyika ko cyane cyane ariko ibikenewe no gukorwa no gushimikira kugira ngo igende neza kuruta
turabibandanya mu kiganiro. Reka tubanze tuze ku mirongo ya telefone dufise Egide Ndayishimiye, uduhamagaye uruhe Egide. Egide turakumva,
ndamwumva.
Uduteye akamuri he? Ufise ikibazo ubaza umutumire canke icyumvira ushikiriza kuri aya masezerano yo ku mugabane wa Afurika y'uruja n'uruza rw'ibidandazwa?
Cyakina shikiriza
shikirize
cyo mbona ko ibyo ni amasezerano y'urudandazwa niya Afurika ntandi ibihugu biri Afurika kuko urabona kugira ngo ibihugu bifatirwa y'urudandazwa ugushaka k'ubutegetsi bakumvikana bakagira ati mbo kugira ngo ibidandazwa byinjire tureka tugabanye amasaziko kugira ngo tumere aborohereza abanyagihugu ariko gushyikita urabona n'ibihugu bya Afurika nta migenderano yabasa n'abakomeza kugira ngo ibintu bishobore kugenda ku murongo.
Mwahereje icyumviro cyanyu? Mwahereje icyumviro?
Ego
ndabashimiye, murakoze.
Murakoze cyane.
Mutumire tiyesha ave kicyumviro cha Egide Ndayishimiye ahamagaye ari muri Afurika y'Epfo mukibona gute?
Ni kicyumviro cyiza cyane naje mukanya ndenda ko siye gutera imbere mu kiganiro bari kubishika ko ni ukuvuga ko aya masezerano asaba yuko ibihugu bigirana n'uvuga gute nk'urunani mu kubona ibintu kumwe mu bijyanye n'ukoroherezanya ariko kandi nashaka no kuvuga ko muri iyo migenderanire urabona dufise ibihugu bitanganya ubushobozi bitanganya ubunini bitanganya kandi n'itunga. Ni ukuvuga ko muri icyo gihe abatatangura iby'imigorane z'imizitizi mwana bivuze mu ntangabarara hariho uburyo ibihugu bikoramwo harimo iterambere mu byerekeye iby'amahinguriro ugasanga rero hariho igihugu kimwe gifise ibintu mugabo kidashobora kubihingura hamwe n'ikindi kibifise gishobora kubihingura mugabo nacyo usanga kidashobora gufasha kutaba gifise uburenganzira bwo kwishingira yonyine cyonyine igiciro cyashaka kuri icyo kidandazwa. Ibyo byose rero ni ibintu nka Afurika wari n'umugambi bari gushita bashira imbere yo kuja hamwe ngi na kontina yose kugira ngo barabe ingene bovuga ururimi rumwe kugira ngo bashobore kugira ijwi rinini kugira ngo ku masoko mpuzamakungu mbere harenga na Afrika kuko iterambere si muri Afrika gusa hagati yacu mugabo ni n'iterambere hagati yacu ariko kandi tukaraba no gutera imbere ku masoko mpuzamakungu ari ku isi mu bihugu bya kure mu makontina ya kure hose tukamenya ingene duha agaciro ibikoresho ibidandazwa byacu mugabo kandi tuvuga n'ijwi rimwe rikomeye mu buryo bwa politiki muri rusange rijyanye no kubahiriza mbere na n'uburenganzira n'ubwigenge bw'ibihugu byacu mu kugira icyo bishikirije kandi bitegetse kugira ngo ibintu bijyanye n'ubutunzi bwabyo byubahirizwe kandi babikuremo inyungu itari nto nk'uko tubibona ubu siko bimeze biraje neza hariho ubusumbasumbane buri hagati y'ibihugu mugabo kandi buri no hagati y'amakontina
imigabane ugerageza urakoresha amajambo y'ikirundi imigabane
yego murakoze
hama abitegereza ibintu baravuga ku naho hari akarusho gatoyi kamaze kuboneka kujyanye no guhererekanya ibidandazwa hagati y'ibihugu bigize ako karere iryo soko rusange muri Afurika ku ibyo bidandazwa ayo masezerano ibidandazwa bigira biherekanywa muri ako karere bitashemeye bikiri ku rugero ruri hasi cyane n'ikihe gituma ivyo biba ni ukubera igisata cy'amahinguriro kitoba kiratera imbere cyane muri Afurika nubwo busumbane mwariko muravuga hagati y'ibihugu kubijyanye n'igihagararo n'iterambere mu butunzi
ego murakoze ubwo busumbasumbane cyane cyane uva ku bintu bifise imvo muri kahise ni ukuvuga ko hashize imyaka itari mike Afurika yikukiye mugabo hariho ibintu bitakurikije iterambere nicyo kimwe nk'uguteza imbere nk'ibisata by'abahinguri murabona yuko n'ibihugu bitunze cyane muri Afurika bikoresha amafaranga menshi cyane yo kurangura ibintu hanze ariko byari n'ibintu bashobora kuba muri iyi myaka 60 iheze imifaranga zitanguye bari gushobora kuba bakora ariko rero tugamutse naho nyene ku bijyanye n'ibihugu n'imigenderanire yabyo haracyariho adahaze kuko nta kunywana bukwiye buriho mu hagati y'ibihugu turetse ko harimwo n'ibindi usanga birimwo n'intambara kandi ari bibanyi usanga nkariya nk'aho umuntu yari afite ikintu cyo ubundi yari akeneye yumuranguye ko kubera baba bashobora gusanga bafite ibyo bapfa usanga cyo kironderera ahandi kure aho kugitorera hafi aho rero nuvuga ngo hariho n'ibindi byinshi tuvuga by'intambamyi ushobora gusanga rero n'ingene uko karusho kari kongerekana yaba n'ibyo bintu abantu baranguranwe nayo kugitangura bakora bashobora kubiranguza ahandi cyangwa bakabidanguza ahandi ku giciro kitabagina kuko abandi bakakigura ku giciro cyiza kuko aho hoba hariho nk'ibyoro biba byorohejwe bira bishike iyo bigiye kudandariza ndongo wumva nimba umuntu yokora ibintu akaba acukura n'ikindi no akaba agiye kukidandariza ahantu kure akagira za gari ya moshi cyangwa akagira uburyo amabarabara meza ashobora gushikana ibyo bintu hakiri kare bitamuvunye ku giciro kubitwarayo aho rero ni ukuvuga ko ashitse atangira guharura ibyo byose akaraba ati mbega icyo gihugu kije kunshorera kiraza kumpa ku giciro nshaka bitarinze nko guhazana cyane urumva ni ukuvuga ko hari ibintu rero mugomba kuza ko bivyategezwe kuba no gutegura neza amahinguriro agategura amayira bicamwo murabona ko ariho kuyindi migabane y'ubu bikora kandi izo byashyize imitahe minini cyane mu byerekeye gutegura amayira ibiri bicamwo aho ndavuga nka muri Aziya nk'Ubushinwa murabona ibyo bukora murabona Ubuyapani ibyo bukora ingene bugerageza cyane no gutera imbere bakajya gukorera n'ibintu byabo mu bihugu bikeneye.
Mwariko muravuga ntabaciriye mu mwariko muravuga uburyo bwo gutwara ibyo bicuruzwa n'ibyo nabitegereza ibintu bakurikirana umugabane wa Afrika baravuga ko n'ibyo bidandazwa hamwe byo ba bihinguwe kubitwara iyo bigiye kugurishwa ku mugabane wa Afrika kikiri kibazo gikomeye. Mwariko muravuga nk'izo nyubako aramagari amayagari ya moshi arundi bundi buryo bundi bwo gutwara ibyo bidandazwa mwacishije mu kanwa ibyerekeye urya mugambi wa Nepad wowo mubona uri kufasha gute muri iyo nzira kuko n'umugambi nawo wari witezwe ko byinshi cyane gihe bawushiraho hari akarusho karaboneka ku byerekezo nyubako zofasha uruja n'uruza rw'ibidandazwa ku mugabane wa Afrika.
Aho ndashaka kuba no kubivuga ko kuko urabona iyo hari imigambi myiza hariho mashyirahamwe bagomba gushyiraho urwego rwa Afurika hanyuma agitangura agacatangura n'ibindi migambi n'ibindi bimwe rimwe usanga mbere icyari gukorerwa muri iyo ishyirahamwe rya mbere kigiye mu ya kabiri hamwe mu ya gatatu hamwe ya kane basanga n'amashyirahamwe menshi mugabo akora yokora nk'ikintu kimwe rero aho kwiyumvira nk'uburyo bumwe bwo gucira hamwe ibyiyumviro nyamukuru bihurirwa ko muri ayo mashyirahamwe yose cyangwa iyo migambi yose usanga hariho kimwe kimwe gikorerwa aho rero urabona tunda turafise nk'igihugu cyacu cy'u Burundi aho ushobora gusanga kiri muri EAC ikaba muri CEAC najya muri komeza aho hose urumva haba hariho kimwe hari n'ibisabwa birimo uvuga ngo mbega ayo mashyirahamwe yose hamwe ugiye kuraba niho ucubone ingene ibindi bihugu biteye imbere ayandi yindi migabane yateye imbere uvuga yuko baca bigira hamwe aho byo byose bihurira aba bakabishyira hamwe hanyuma bagashinga ikintu kimwe bose bahurira ko hamwe usanga atacatanguye gusa ngo gice kivaho mugabo kimwe kimwe cyose gishinga imizi gifatiye ku bintu n'ibi yindi shyirahamwe bazabishinga ntibasubiramo bya mbere ndabo urumva ntituzi ubuntu umenya iyo bavuze amatagisi kuri ibi hari handi aba akirimo n'ibindi shyirahamwe biba bikirimo ugasanga biragiye kuyobera ariko ibyo byose nibaza ko nta zisigaye zidashobora gutoreza inyishu mu minsi y'imbere ngira bari abahinga bari kubabyiga ko hantu bazashobora gushyika aho mbere ni ukuvuga ko boroherezanya hanyuma bigafata umurongo mwiza hanyuma umwe wese agatera imbere mugabo ariko ngenderwa ko uvuga yuko uruhara rumwe rumwe ku gihugu witegura kugira ngo winjire muri iyo ni kuko ni nk'irushanwa nubwo ibihugu bikundana byo bikundana gute nta na kimwe kikiryohebe ikindi ibyo cyategerezwa cyonyine kunguka ahubwo bagemera bimwe bashobora kungukira hamwe ubwo umwe wese afite intererano ibona yashyize muri iryo soko kugira ngo abantu bose umwe wese aronke icyo yifuza.
Tugaruka ku mirongo ya telefone duvise Jean Baptiste uratumva?
Ego cyane ndabumva.
Uduhamagaye uri he?
Neza ndabahamagaye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ufise akabazo baza umutumire cyangwa icyumviro ubishikirize?
Ndafise icyumviro haza kuzamo n'akabazo.
Mubishikirize.
Nk'uko mwe muravuga ku bisata byo kwiyunguruza.
Halo, uje ku ijambo.
Halo,
ndabumva. Muduga ku ijambo ndabumva.
Halo.
Halo. Halo Jean Baptiste.
Halo.
Uratwumva?
Halo.
Halo. Umurongo wa Jean Baptiste ntumeze neza. Katu bandanye iki kiganiro muri sanga turiko turavuga ku masezerano ajejwe koroheza uruja n'uruza rw'ibidandazwa ku mugabane wa Afrika AFCFTA ya teweko igikumu mu mwaka w'2019 imyaka hafi itandatu giye kurangira uwo mugambi ushizwe mu ngiro ibyo babimaze kurangurwa ni intamba mizoba zikiriho ndi kumwe n'umutumire Pierre Claver Nsengiyumva amuhinga mu vya politique akurikiranira hafi n'ibibazo bijanye n'iterambere n'ubudandaje muri Afrika eka tubandanye ku murongo wa telefone dufise Alain uratwumva Alain
yego ndabumva
Alain uri he
Kigali mu Rwanda
ikibazo icyumviro ubishikirize
sikibazo ni nuko niho gu amana soza mutumire
arabumva
ufanze ni libre circulation nta cyigeze igiraho namwe murayibona nubwo muri muri Amerika ariko nta kintu gifatika yagezeho kuko ibihugu bwabyo ntibiri kumwe nibiri mu ma mama komisiyo mama mama nka ma communauté sur régional cyangwa régional nabusanga nka yase nkiye yase yacu yewe nk'ubu bo ikigari mu Rwanda pour des raisons
mugaragaza muvuge mu Kinyarwanda amajambo
yine nk'ubu giye ndi ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda ariko nta kintu na kimwe duhana ntidusurana nta wambuka nta wuza ubwacu sinumva ukuntu byaba Afrika bidashobora no kuba meme hagati igihugu n'ikindi donc rero libre change
uruja n'uruza atantambamyi mu budandazi
bidandazwa ntibishoboka ibihugu bwabyo ntibiri solide ntibiri ntibishize hamwe ntibyumvikana ibibazo by'umutekano diplomasi bitameze neza imigenderanire yabo ntimeze neza ni ukuvuga imbere y'uko babanza kwiyumvira ibintu biri kuri iyo eshere donc africaine nibabanze bagire omwe basi niyo libre circulation ibe muri EAC cyangwa ibe muri SADC cyangwa ibe muri CEAC cyangwa se ibe muri FEDEAO ahantu bizaze kuba Afrique bizaze kuba Afrique generalize
umugabane wose wa Afrika
nibyo byarabaye nk'uwo mutumigo warabizi cyane we nukuri ariko nabura umunyamakuru abikurikirana umuturanyi mudasurana mutaramukanya wumva mwahanahana ibintu ntibishoboka ahubwo no abo bayobozi bacu b'ibihugu bakwiye kumvikana barabisinya ndabibona barabisinya bakabisinya ariko biguma muri tiriwari niyo musande tereke ziguma muri tiriwari sareste utirwara ariko twego abanyagihugu ntacu bidufasha ntacu bitumarira yego sinzi nko abandi baza guhijambo wenda aho bahe ako giye nkaho merereye ni aho nkorea 12 km ya Burundi ariko ntacu na kimwe ushobora gukura mu Burundi cyangwa mu Burundi bakuye mu Rwanda no urumva rero sina wakwimira ukuntu nagira libre circulation de marchandises muri Mauritanie ashobora kubikora tout près à 12 km.
Murakoze.
Ndabashimiye. Nuko Fidele bakwiye kubanza bakunga ubumwe bwa bundi bwa hafi mbere y'uko bagira ubumwe bwa kure. Murakoze cyane.
Ndabashimiye.
Yego namwe ndagushimira.
Yego. Tia kave ikicyumviro cyane ukibona gute?
Ikicyumviro cyiza kuko mubisanzwe aba muri Afrika icyo kintu kirakenewe ko ibihugu byoroherezanya mu migenderanire no mu korohereza ingenzi abava abajya ahandi abegeranye nk'uko bo bavuga mu Kinyarwanda abaturanye nibyo kuko urudandazwa n'icyo rugari rumeze bidandazwa mu bisanzwe bikaba bikwiye kugira imbibe avuze neza ni nacho kintu ngira bariko baraciga ko gwe kugabana ngira wo hejuru cyane muri kugera rwo hejuru cyane ku mugabane wa Afrika niyo abantu bariko baragenda begera no muri asembere birimo ico bita no gute no duga federation singero uramfasha gato mugabo ico bita political federation muri EAC aho ibihugu byose uko ari bigize EAC izoba bishyize no duga gute amatwara amwe mu byerekeye politiki byumvikana no kuvuga ko icyo gihe rero byashyitse izoba bikunda ko kuva muri Sudani hariya nimba ari abandi bazoba biyumviye ko kugenda gushika gira ahantu hepfo aho bashoboka Tanzania n'ahandi n'ikindi gihugu kizoba kiyumviyemo bivuga ko hazoba hariho imigenderanire myiza urujya n'uruza rw'abantu n'ibikoresho n'ibidandazwa atantambamye icyo yavuze ni ikibazo gihari mugabo gishobora kuba hagati y'ibihugu mugabo nk'uko ibihugu bigenda bikura imigenderanire yabo bisumbura haragera igihe ngira ibibazo bimwe bimwe bihera bagatera intambwe bakumvikana kuko nta rudandazwa bibaho abantu bakumvirana ibyo byumvikana icyo nicyo nashaka kubivuga ko mugabo harimo n'izindi nzo ari n'izindi nzo ngira kumbura akagiye kuvuga zinafatira yari kubivuga zifatira ngira ku buke bw'amayira amayira dukwiye hariho n'ibindi bifatiye ku bushobozi buke bifatiye no ku buhinga buke buri mu bihugu nibaza ko hobaho n'ayandi mashyirahamwe yandi yo kwiga akaraba ingene bahanahana ubuhinga bahanahana ubwenge n'ubumenyi kugira ngo baduzanye bamwe bamwe kuco bashobora bazi kurusha abandi baduzanye hanyuma bashobore gukora kuko ku yindi migabane ku isi bakorana kandi atari igihugu kimwe mugabo ari ibihugu byinshi bitandukanye mu ndimi mu mico mugabo ugasanga baraba mu ntumbero imwe mu mbono imwe mu byerekeye kazoza k'ubutunzi no gutera imbere bateganya imbere kugira ngo bose bashike kure. Murakoze.
Ku murongo wa telefone niyitanga Simon ari ku murongo uratwumva niyitanga alo niyitanga kibazo hari kibazo c'umurongo kuri niyitanga radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku masezerano yorohereza uruja n'uruza mu by'ubudandaji atantambamye ku mugabane wa Afrika amaze hafi imyaka itandatu ashizwe mu bikorwa ico bakimaze kurangurwa n'inzitizi ibibazo byo bikihari. Turi kumwe n'umutumire Pierre Clavence Ngiyumva ya nono so izereke politike ya marakurikirana n'ibibazo bijanye n'iterambere muri Afrika wako bubuga izo bibazo byinshi bihari bitegereza ibintu hirya no hino ku bijanye n'umugabane wa Afrika baravuga ko uko korohereza ayo masezerano ni byiza mugabo ko hakiri ikibazo nyamukuru bategerezwa abategetsi muri Afrika kwicarira kijanye n'u guhingura ibidandazwa bashobora gushoreranira ko kikiri ikibazo gikomeye kugira ngo uko gushoreranira ibidandazwa muri Afrika no kubyoroheza bihizunzwe amasezerano bibonekeze bigira akamaro kaboneka muri rusange abavuga gucyo bavuga busema.
Oya n'ukuri bavuga busema kuko iyo ushaka guteza imbere urudandazwa rw'uwawe ukora bikora neza bwa mbere hanyuma mugabo kugira ubikore neza birasaba ikibanza ubikoreramo kuba wagiteguye n'ibikoresho bikenewe hamwe n'ubuhinga ugezweho kuko kugira ushike ku isoko mpuzamakungu ni kuvuga ko ibyo kuvugaho nabanje bafite bakoze nk'ibyo ukora aho rero ni kuvuga ko bace batangira kuzaba byerekeye
Habagimana ari ku murongo. Habagimana uratwumva? Habagimana uratwumva?
Mwiriwe neza.
Mwiriwe, uri he Habagimana?
Ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Bumbogo.
Ufite ikibazo ubaza icyumviro ubishikirize?
Ni igitekerezo cyangwa icyumviro mu Kirundi?
Mugishikirize?
Ego, iryo soko rusange rya Afurika ntacyo ryamaze. Nubwo abenshi batanze ibitekerezo ko rizabaho ariko nta soko rishoboka mu gihe nta mahoro ari muri Afurika ntabwo rishoboka. None rero nimba ibihugu bituranye bidashobora kubana neza isoko rusange ntabwo ryashoboka. Ni icyo gitekerezo nari mfite.
Ndabashimye.
Umuriro uri kwaka hagati ya Kongo n'ibihugu baturanye, urumva ko isoko rero ntabwo byashoboka abantu bahahirana. Numva rero batari kujya batumwanya birirwa bavuga ibintu bidafite umurongo bari kujya batumwanya bakabanza bakaganira bonye uko basuranye kugira buryo soko rizabe murakoze cyane mugira umuntu mwiza
ndabashimiye murakoze
ego namwe
radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ku bitekereza ibintu bakurikirana ibibazo byerekeye Afrika mwariko muravuga nk'ibyerekeye uburyo bw'ushobora gutwara ibyo bicuruzwa ibyo bidandazwa mu gihe bihinguwe baravuga ko akarere ka Afrika uravye ubudandaje buba hagati y'ibihugu byako karere buri hasi cyane bivuye ku bidandazwa bike bishobora guhanahana nubwo buryo bwo gushobora kubitwara baravuga nk'ibyerekeye amato usanga Afrika ibihugu byo muri Afrika bica ku masosiyete yo hanze kugira ngo bishobore gutwara ibyo bidandazwa murantunga bikoresheje nk'amato ubwato bwo bitwara ugasanga byikoze ku bihugu bindi kugira ngo ubwo buryo bushoboke mu bica bituma n'ivyo bidandazwa bizimba kurushiriza ico kibazo c'uburyo bwo gutwara ivyo bidandazwa ni kibazo mubona kigidindije cyane ubwo budandaje muri Afrika
ego cyane ni kuvuga ko twagabitana biciye ku bwa mbere iyo ufise ibintu mugabo kawuza kutiwe nishobora kubidandaza n'umuntu asanzwe kari n'igihugu ni kuri n'uruhombo kuko bica nawe ushika iyo abonye agashika yaciye umwanya munini hari aho yagiye arajya mu nzira hari aho yakoze ibi hari aho yagiye hanyuma asanga ntayo bansi bikwiye ubwo ku byerekeye ibihugu nabyo niko nta muntu n'umwe atabibona akabona yuko Afrika ikibazo kinini ifite ari atari uko gusitagera n'amahinguriro ubwo nuko ifite ubutunzi bwinshi haba mu munsi iyo bicukurirwa haba no n'uburyohe bw'isi ibone ibintu byimbuka ubwo ugasanga ko nta mashihingurira ahari ameze neza ugasaba no kubihingura ibyo bintu baronse hama ngo bashobore no kubidandaza hagati yabo nagaruka kandi no kuri uyu aje kuvuga uwo mubanyi nibyo yuko imigenderanire ye iri myiza bo n'ibihugu mbere byo navugana bikumvikana kujya tubona ku yindi migabane biri bose ntibarima ihingano ku mugabane wa Buraya mugabo hariho turatuzi yuko nk'igihugu nka Ukraine cyangwa mu Rusiya usanga hariho ihingano nyinshi cyangwa ugasanga hariho uwundi afite ibitoro byinshi akaba yaragiranye imigenderanire umwumvikano cyangwa amasezerano n'ibihugu bibiri bitatu bine bitanu byegereye cyangwa bikikuje kugira ngo abe ari bazoze bashore rero na Afrika yoshoboka ko biba yoshoboka hakeneye ubushake bwa politiki no kwemera yuko abantu botera hamwe botera imbere bari hamwe nashaka kuvuga kandi ntiyaheza kuri icyo kitumviye yuko Afurika kenshi n'igifite cyangwa amashyirahamwe amwe amwe usanga yaremereye Afurika gutwara ibintu mu bihugu byabo kenshi bakurikiza ibintu bisanga bifatiye cyane kuri politiki kuri politiki uko bobo ibyo bihugu byo hanze bivyumviye ubwo sinzi ko mubibona umugabane wa Aziya baradandaza ibintu muri Afurika n'abanyafurika hari ibyo bashorerayo batarinze no kwinjira cyane muri ibyo by'ama kuvuga ngo kuri ibi ngibi ariko uteka akazi na muntu cyangwa ku byerekeye politiki ibintu bimeze gutya oya bakavuga bati dushaka ibyo bintu tugabigura ibyo bindi bibazo bigwa mu bindi bice byerekeye politiki nyine ngo biterekeye ubudandaje rero nibaza ko nyasaga n'icyo kimwe ipa mugabo mu byerekeye ubudandaje byerekeye guhanahana ibyo bashoreranyiza ibyo ni urundi rwego abantu bose bahurira ko kandi bose bakeneye ibyerekeye ibidandazwa nibaza rero yuko ni kuraba intumbero nziza abantu bovuganamwo kugira ngo ibihugu aho kubona ibintu birinda kubyo kugurishirizwa kure akaba ariyo baronkaye mahera mugabo ino bakugiza mahinguriro bakavuga n'abati bizaduhingura ibyuma ibyo twaba tubangurira mu Bushinwa kugira byubake tureka dukore tugire ishira hamwe ihinguriro rishobora kubikorera ino hama tuzobe hanze tuzogure hanze ibyo kongereza mugabo hari intambwe dufite ari byo tutoheza kuyora ino tubikure igihugu kiri hafi cyane mu gihugu kiri hirya yacu hafi hanyuma mugabo tutarinze ibintu byose bizoze Dubai cyangwa ibintu byose bizova mu Bushinwa cyangwa ibintu byose bizova Amerika kandi turi ngaha kandi hari ibindi bihugu tushobora gukora ni ukuvuga rero ko ni kugwiza ubwenge no kwiyumvira ingene Afrika ishobora kujya hamwe ikavugana ku karere ku karere mbega mwebwe ukora iki twashobora kurangurira iwanyu amabandi gutyo amabandi gutyo hanyuma ugasanga amahera ariko arazunguruka hagati y'ibihugu bya Afurika hanyuma mbere bagakora bakagira n'umwimbu ukeze rero ukabitwara n'ahandi
tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Derek Derek uratwumva Derek uduteye akamuriha
umurere Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo
ufite icyumviro cyangwa ufite icyumviro cyangwa ikibazo baza
iki gitekerezo ku bijyanye n'imigenderanire yo kuva muri Afurika ujya i Burayi igitekerezo cyanjye ndabona kujya mu mahanga biragoye bagenda bashyiramo izi mpamvu zituma abantu batabona uko bagerayo cyane cyane nk'urubyiruko dukeneye imirimo rero nabafite igitekerezo ku rubyiruko rwa Afurika yuko ahubwo twakora cyane tugateza imbere Afurika hanyuma bimwe tugenda dushakayo tukabibona mu bihugu byacu
murakoze
yego
nagomba kubiza ku byerekeye umugabane wa Afurika abahinga bakurikirana uwo mugabane baravuga ko ibice 65% ku ijana by'abanyafurika bafise munsi y'imyaka 25 no kuvuga ko ari uwo mugabane ufite abantu bakiri bato kurusha iyindi migabane yo ku isi ku byerekeye ugo ruja n'uruza rw'ibidandazwa haracari izo ntambamyi ariko muravuga izidafatiye ku matagisi nk'ibintu by'amaviza hari ibihugu bikiyugara nako ntibyugurure imbibe zabyo ntibyorohereze urwo ruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa mu gihe abo bantu bakiri bato kenshi mu bihugu baba barimwe bataronka uburyo bwo kwiteza imbere kumbure bataronse ubwo buryo mu bihugu byabo bashobora kuja nko mu kindi gihugu co muri Afurika ibyo ntibikiri ibibazo bikomeye ku bwanyu
ego icyo ni ikibazo nyine kuko maze kubona nka nk'ibihugu birimwo nk'ingorane aho ushobora gusanga abakiri bato bashaka kuja hanze abashaka kugenda cyane cyane mbere bagenda abize bimwe bimwe batumbera za Buraya za Amerika Canada ariko hariho n'abandi baba bashobora gukora imyuga imwe ijyanye cyane cyane n'ibidandazwa bisanzwe bito bito kenshi usanga bagenda mu bihugu byo muri Afurika cyane cyane mu Afurika yegereye urugo hepfo ni kuvuga uyu mumanuko ni kuvuga za Zambia Malawi Mozambique mbere mu mbahari wa nashika muri Angola na Afurika yepfo na za Namibia hose aho ni kuvuga ko ibyo bi aho o nimwashaka abo bakiri bato bagenda ni kuraba imvo kenshi hari bituma hari biba bitumye nuko batakazi bashobora kuronka muhigi iwabo cyangwa izigendera imigambi yabo bashobora gukora kugira ngo biteze imbere mbere bateze imbere imiryango yabo bakarondera akarusho ibyo rero birabaho cyane kandi ibyo biri ku isi yose mugabo nagomba no kuvuga yuko ari n'agahombo kuri Afurika kuko iyo abakiri bato bagiye ni ukuvuga ko bajya guteza imbere abandi n'ibindi bihugu kuko iyo migambi bajya gukora niyo ukunda hari amatagisi imbere baza kuyiha abandi bagiye hariho byinshi cyane bakora amahiyo ayo bareka bariho guhinduka yego sivuze ngo ntibafite icyo bafasha iwabo mbere bafasha na kimwe kuko bahari bahagumye kumbere yowe byari yibito yakundira cyangwa yowe itakunze kuba uhaguma ngo ubikore rero no vuga ngo n'ugusubira gufatanya yerekeye ubushake bwa politike yerekeye kumvikana hagati y'ibihugu yerekeye cyane cyane kugira inzego zorohereza abakiri bato gushinga kumbure nk'imigambi yabo hanyuma bakanabakurikirana bakabafasha bakabaronsa ubumenyi cyangwa bakabafasha kurongera ubumenyi nimba byose bakuba yenda kwiga kubazanira abahinga baza ino byoshoboka bakabigisha hariho amashyirahamwe amwami abikora no mu Burundi arahari no mu bihugu byose arahari ubwo cyane cyane no kwibaza mbega ni kuki aba bantu batuguma imyaka yose rimwe rimwe mbega iyo bibanye n'uko ubuzima bugingiye muri icyo gihugu birumvikana rero yuko abo bantu bagerageza kugenda igisigaye rero ni kuraba mbega kugira ngo bashike hanze biroroshe amaviza bo yaronka byoroshe kuko ibihugu byasigaye amaviza ubwo si gukuraho viza gusa umuntu yagize muri icyo gihugu mbeho acabaho gute abakiriwe gute abari ngo ni ukuguriza ahubwo n'amashyirahamwe yofatanya ibihugu iyo umuntu yavuye niyo yaroye hanyuma mbere bakaraba yuko ingene abo bantu bakora babayeho yubahirije ibisabwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu yerekeye kubahiriza iby'agateka akazi na muntu n'akazi kugira ngo umuntu agumana agateka kiwe yatera imbere egome ubwo kandi aba afite n'uburenganzira bwo kugenda no kugaruka kandi ashobora kujya kwiteza imbere agateza imbere niyo yakuze.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga bya ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA aho uza kuhasanga icyo bita link mu Cyongereza cyangwa lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kubatwumviriza turiko tuvuga mu kiganiro muri sanga ku masezerano ajeje gukorohereza uruja n'urudandazwa uruja n'uruza gw'idandazwa atantambamye ku mugabane wa Afrika. Aya masezerano akaba amaze hafi y'imyaka itandatu ashizwe mu bikorwa. Turiko tuvuga ku byo babimaze kurangurwa n'intambamye zo bazikiriho. Ndi kumwe n'umutumire Pierre Clavence Ngiyumva muhinga mu bya politiki akongera akaba akurikirana n'ivyerekeye iterambere ku mugabane wa Afrika. Ku bahinga bitegereza ibintu n'ibindi ku mugabane wa Afrika baravuga ko urugero rw'ubudandaji hagati y'ibihugu byo muri Afrika ari ibice 15% kw'ijana by'ubudandaji muri rusangi kuri ibyo bihugu kuri uwo mugabane. Ugo rugero ntimona ko rukiri hasi cyane ku bijyanye no gushobora guhanahana ibyo bidandazwa ku mugabane wa Afrika.
Ego ni kuri ugo rugero si runini cyane mbere twavuga ko ni na ruto kuko byinshi byari bihari. Niyo mpamvu akarorero k'ikintu k'ibihugu bimwe bimwe ariko kandi ibihugu bidafise ubushobozi buke nabyo bishorera cyane ibyegereye aho bibaye ni ukuvuga ku bijyanatwe bimwe bimwe hariho nk'ibi bintu kera gahoraba bose barondera bakura hanze iburaya harirya by'impuzu bimwe bita ibishweka cyangwa impuzu bita kombokombo zambawe nibyo mu minsi iheze babihagaritse mu bihugu bimwe bimwe ariko turazi ko hari mu gihugu hirya kibikora usanga abantu babikuburayo mugabo hariho n'abandi baciye babyorosha hariho nk'ibisigaye biva mu nsi baciye babizana mbere ku biciro gito kuko bo bari babifite ama bari hano bitagikunda ko biva rero bacarabizana ni kuvuga ko kuvuga ngo uko abantu bashoreranira bivana n'uburyo basitse amashyirahamwe yabo rero uko ibintu biyababi ibihugu byifashe neza n'uburyo bwo gusuma bwa bufise ubutari buto hanyuma bugashobora no gushoreranira ariko rero tuje muri rusange Afurika niyo yonyine bivuga nk'abantu bize cyane cyane ibyerekeye by'ubutunzi barabona uruhombo ruba iyo n'amafaranga basitse nabo baba bakomeye bayitwara hanze kugurira hanze gusa bivuga yuko hasi ahari aho hasi naho niyo bahari nta bikoresho ibyo bihugu bindi biba bifite kugira ngo abandi bashobore kubishorera cyane bafite ibintu bisa akanovera keza ngaho navuga rero ngo birasabwa ko Afurika yitunganya cyane yitunganya mu kuraba ibikenewe mu kuraba ibyo ifite ibyo ishobora kukongereza akanovera ishobora kubaka bitahari kugira ngo igire by'ukuri atari igihugu kigo gusa ngo uce dodera shaka ngo zitwemerera ubwo ubwo kure ari Afurika y'Epfo cyangwa ari Angola cyangwa ari ubwo ukavuga uti ngombe isima nashatse ngombe kongereza kanyegera ngo zana yikore mu Tanzania habaze zana yikore mu Nigeria cyangwa zana yikore aho ubwo ukavuga ko no mu Burundi gise ubiko cyo byose rwumva ibintu bizima kuko niba byamaze kuba bifitwe n'abantu bake birazimba ariko byamaze kuba byinshi mbere biroroha n'abantu bose bakashoreranira bakaba bafite ikintu badandaza ama n'abandi so bungutse batarinze kuvunika.
Murakoze. Naho amategeko agenga ubudandaji ku bihugu bigize umugabane wa Afurika yo koroshwa gute kugira ngo ugo ruja n'uruzi iryo soko rusange bishobore kugira akamaro kaboneka
icyo ni ko byo byose nta gihugu na kimwe cyo kuraho matagisi kuko bivugwa mugabo kuyagira y'umuregera naho nyine ushobora gusanga kibaye ikibazo kinini mugabo wogerageza kumvikana ngo kumvikana igihugu kimwe kimwe gifite ishingiro ryacyo mugabo bakaja hamwe bakaraba ati mbega kuri iki kintu nimba gisima kugira ngo hariho rero uburyo ngira byinshi ibihugu biza gushyira hamwe bigashyigikira amashyirahamwe bigashyigikira abagwizatunga kugira ngo nk'uwo bavuze ati nuhomba bamenye ingene hari nk'ikigega ngira cy'uko bashobora kubasabiriza kugira ngo bashobore kubandanya bakora nibaza rero yuko ibintu ibihugu byose biriko birabyiga bose ariko barabyiga baraba icokorwa kugira ngo abantu batere imbere batarinze kuvunika batarinze no kuvunana kugira ngo uko kuntu bama iminsi yose umenga bafikira inyuma bayitasi inyuma nukuri bizeho hariho nk'abavuga ko nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na gatanu gutyo bibaze yuko ibintu by'amatagisi bazoba hariho bimwe bintu byakuweho mugabo urumva bisaba yuko abantu bajya baba bakoze cyane kugira ngo mbere abantu bamenye yuko icyo wunguka mu bisanzwe bivana n'ibyinshi wadandaje nako niyo wowe udandaje ibintu bityo ukunguka menshi ugomba kubyunguka ko menshi wumva wunguka rimwe ukazisubira ukamara ikindi gihe kinini cyane n'izosire gukora wumva nta kintu uba wunguka ariko baguze ibyo bashobora kudandaza bagabanye inzitizi z'amatagisi arenze n'umurengera uko igihugu kenda kirari hamwe mbere nko muri Afurika hamwe mbere bariko barabirenga nk'ibintu by'ukurihira ku kivuko kimwe cyangwa ku mupaka umwe icyo bita umucongerezi wa mboreho bakariha hanyuma baryitangira bakaba baryitse n'i Burundi n'iki kibaza ko hazogera igihe urwego rwa Afurika n'uburere bwo byerekeye by'ubutunzi bakayirabira hamwe ingendo bushobora koroherezanya kugira ngo bose bazamurane kandi bose bateze imbere.
Murakoze. Afrika Kiza ni umuhinga mu byerekeye ubudandaji, akaba ariko ategura ategura diplome mpamya bushobozi ya PhD kuri kaminuza ya Hamburg mu Budagi. Kubwiwe aravuga ko bizofata hafi imyaka 10 kugira ngo iterambere nyakuri kugira ngo ryibonekeze bifatiye kuri ayo masezerano aje mu bikorwa ye yerekana umusaruro mu by'ukuri. Niko mubibona nk'uko abivuga.
Ego jenzi wazako vyo shoo katane vyo shoo kako mwenye katumi haliki kini nishani shoo katane viva nyeliko nizi hindi nozigogo tarimi hindi vindu kukunye kuwa mu vini nyamukuru chane sane ni amahoro amahoro alakenewe mwri mwure ere gose za Afrika kugira ngo abandi bagume mu mu njuku hazana ni kugwana ni kwirukana ko umwe wundi umwe abuze uwundi gukora cyangwa uwundi ahomba kuko ibiyo bidashobora kuja mu ngiro neza. Kandi ikindi ni kuraba abahinga bakaja hamwe bakigira umugabane wose wa Afrika ingene ibintu byokoroha cyane cyane kuraba ingene baraba ingene ibindi bihugu byateye imbere bakaje bo kwiga kuri bo bakareka mbere no gukurikira ingendo mbi yose yaba yarabaye muri ibyo bihugu bikanyamigwa ariko bakavugana ingene butera imbere bwa rumwe rw'igihugu hanyuma bashaho rero n'amasezerano yazimba atari wa wundi umwe agerageza kwikwegera kundi kwikwegera ko ngo bakaraba ingene bagiye hamwe mbere boraba inyungu rusange ingene umwe umwe igihugu Afurika iteye imbere rimwe ibaye ikomeye rimwe hamwe mu myaka 10 nibaza ko igihugu kigira ikintu kitoba cyamaze kugira akarusho kandi akarusho kaboneka cyane. Kandi ikindi ni cyo bita gutwara neza ibihugu bikahari korohereza mu bihugu byabo bakorohereza abaguriza tumunga no kubera yaravuze ari bakeneye bakabafasha kubiga cyangwa kubuzana muri ko gihugu abantu babahinga mu makungu kaza bakigisha abantu ku bintu bigezweho nko kuri kubuhinga n'ibindi abantu bashobora gutera imbere bakoresheje ibyo byagenze neza ahandi. Nibaza yuko Kiza uko abivuga rero birashoboka cyane birashoboka ko Afurika itera imbere mu buryo buhambaye kandi buboneka ariko ibyo bintu byose bigenda bibanza guca mu ngiro mugabo bitagiyeho bibaza ko impinga kiri ndende cyane.
Mu ijambo rimwe hasigaye akanya gato, murabona rero ko ayo masezerano hamwe n'ubundi buryo bwo yafasha kugira inyungu abanyafrika ariyo nzira dufashe n'uwo mugambi wa Nepal gushiraho ibijyanye n'inyubako by'ukoroheza ubudandaje. Mu ijambo rimwe hasigaye isegonda 20.
Yego meje nibaza ko hazubaye abonetse ubushake bwo gushiraho politiki nziza y'iterambere kugwiza amahinguriro n'ibindi bukaraba ibikenewe bakaraba n'ibikoresho hamwe n'inyubako bijyanye ibintu byose nk'uko bavuga ngo bayashasitiye ibyo byose bigiye hamwe nta gisibya birashoboye neza amabanga agatera imbere Afurika igaheza.
Murakoze yari Thierry Claver nsengiyumva muhinga muri politiki ari Bujumbura mu Burundi akaba akurikiranye hafi n'ibibazo bijanye n'ubutunzi n'iterambere ku mugabane wa Afurika. Turako turavuga ku masezerano yo gushaho isoko rusange muri Afurika yatewe kwiga ku mwaka w'2019 agiye kumara imyaka 6 ashizwe mu bikorwa. Ndabashimiye nshimire ubwa mbere umutumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bagabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyiyumviro namwe mwese mukunda ibiganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira biri imbere yaho mu gusezerana mwese ndabifurije ibihe byiza.